Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko abategetsi benshi bariko barakwa amafaranga bari banyuruje mu kigega cya leta.
Baratomboye hari inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura none yatubereye umushinge wo gutanga umuri yarizi muramwe twagarura mugano ubu ntitwahejeje abazi ko banyonoye tuguma tugarutse nimwumvugwa ruhombo raba izubatswe n'umuri yarizi zari zagiye mu mufuko w'abantu badashikana batanu.
Uyo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabitangaje ejo kuwa kane ariko kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Intwari i Bujumbura. Mu Burundi ingo zirenga 330 zo mu gisagara cya Bujumbura nizo zimaze kumenyekana ko zahukanye muri uyu mwaka w'2022. Hano muri Amerika urwego rwa Sena rwemeje ingingo y'amafaranga leta izokoresha angana na trillion imwe n'imiliyaridi amajanindwi y'amadola azokoreshwa gushika mu kwezi kw'icyenda umwaka utaha. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi ntiyagiraho muje. Ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inama nkenguzamateka ya Amerika yaremeje itegeko ritegekanya triliyoni imwe n'imiliyaridi amajanindwi y'amadolari agenewe gukoreshwa n'ibisata bya leta gushika mu kwezi kw'icyenda k'umwaka buca utangura w'2023. Umuyobozi w'inama nkenguzamateka ya Amerika Chuck Schumer yari yatangaje ejo kuwa kane ko inama nshingamateka yari kwiyumvira guhindura ibintu bishyika kuri 11 imbere y'uko itora ubwa nyuma ku byerekeye kwemeza iryo tegeko. Byinshi mu byari kuba byahinduwe byari gukenera amajwi 50 mu nama nkenguzamateka kugira byemezwe. Amasezerano ku mpande zose ku byahinduwe vyokorwa ko amatora vyari bikenewe kugira integuro ya nyuma y'itegeko ryerekeye amafaranga leta izokoresha rirengane imbere y'uko imirimo ya leta yari gutangura guhagarara igihe cy'isaha 6 zo mu ijoro uno munsi kwa gatanu. Ivyo guhindura vyari vyashikirijwe n'abasenateur Mike Lee na Kirsten Sinema ntivyari vyarenganye. Igihugu cya Uganda caronse incanco zitari nke zo kugerageza gukingira abanyagihugu ikiza cya Ebola. Inkuru y'imvaho na Frederic Nkundikije.
Leta y'Uganda yaronkejwe ingero 5,000 z'urwo rucanco ruriko ruragerageza mu ntumbero yo gutuza ikiza cya Ebola cyo mu bwoko buzwi nka Sudani ciyadukije ubwa mbere muri Sudani. Umushikiranganji wa Uganda ajejwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng uyu munsi ku wa kane yabwiye amenyeshamakuru ko abahinga bava mu bihugu bitandukanye byo ku isi bazokorana ku igenekerezo rya 12 ry'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza kugira ngo barabire hamwe niba urwo rucanco ruriko ruragerageza rwoshobora gutangura gutangwa. Aho azoba hari umunsi umwe inyuma yaho ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS bizoba rimaze gutangaza icyese ko ikiza cya Ebola carangiye mu gihugu cya Uganda mu gihe atabandi bantu bo kwandura mu minsi 42.
Urakoze Frederic. Leta ya Burkina Faso yirukanye abafaransa babiri bagirizwa ko bari mu bikorwa byo gusuma urusaku. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Frederic Nkundikije.
Abafaransa bari bahagaritswe mu ndwi iheze baca bategekwa kuba mu gihugu nk'uko biratangajwe n'inyamakuru vyo muri Burkina Faso. Amakuru yatangajwe ku munsi wa gatatu yavuga kwabo banyamahanga bari berekanye ko bari kwararondera amakuru yerekeye ingabo z'igihugu cya Burkina Faso zijejwe umutekano. Abafaransa babiri babanje gusambishwa n'igisirikare mu ndwi iheze ku bijanye n'uruhara baregwa ko bagize hamwe no mu bikorwa bakorera hamwe n'isosiyete ikorera muri icyo gihugu. Umutegetsi akora muri ambasade y'u Faransa muri Burkina Faso yavuze ko igihe abafaransa bariko barasambishwa ibirego byo gusuma urusaku bitigeze bivugwa kandi ko abafaransa batirukanywe ahubwo basabwe gusubira mu gihugu cyabo.
Abasirikare ba Israel bishe umunyapalestina mu ntara ya Cisjordania babuze ko bariko bivuna ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho. Ido nido kuri inkuru na Frederic Nkundikije.
Izaheri chatangaje kwa abasirikare barashe uyu munyapalestine uyu munsi kwa kane gihe bari koratana mu mitwe n'umurwi abagwanyi. Uyu munyapalestine yiciwe mu gisagara ca Nablus aho abasirikare ba Izaheri bari baherekeje abasivile ku musigiti urimo amatati. Igisirikare ca Izaheri cavuze ko abarwanyi b'abanyapalestine ari bo batanguye kurasa ibikoho bikomakomeye ku basirikare ba Izaheri baca barivuna. Abajejwe amagara y'abantu muri Palestine bavuga ko umunyapalestine umwe azwi ku izina rya Ahmed Daragme asanzwe ari umukinyi w'umupira w'amaguru yahasize ubuzima. Ikigo kijejwe gutangaza makuru AFP chatangaje ko umuhari Hamas ugwanya Israeli watangaje ko uyo munyapalestina yari umunywanyi wawo.
Dushimire Frederic Nkundikije ku makuru yo hijyano hino ku isahereje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemeza ko abategetsi benshi bariko barakwa amafaranga bari banyuruje mu kigega cya leta. Ivyo President Ndayishimiye yabitangaje jo kuwa kane ari ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari I Bujumbura. Eloje Wirikaneza niyo nkuru adufiti.
President Ndayishimiye avuga ko uyu munsi ibikorwa ari karakora ari gusubiza agateka igihugu cyari cyarambuwe n'abari bajejwe kugihagararira. Amenyesha ko aheze imyaka itari mike Burundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icyubahiro haba mu karere no mu makungu. Aha batari bake batangazwa n'ingene Abarundi baryana kandi basangira ururimi. Abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwita ibikorwa by'iterambere. Yatangaje ko ikari gihe cyo gusubiza igihugu mutamana.
Burundi cyabaye igihugu cy'umwizera. Twari twarihaye amenyo y'abatwenzi. Amahanga yasuzugura Abarundi, hariho igikorwa turiko. Turi kuri operasyo agateka. Ega twarasuzuguritse. Nimwiyumvire igihugu kija gusembera aho ugwaruka rwacyo rukinira. Noneho ntitwataye agateka.
Aha President Ndayishimiye yari ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Intwari mu gisagara cya Bujumbura izina cyahawe na nyakwigendera President Nkurunziza ku wa mbere ukwindwi mu 2019 hibukwa imyaka 57 Burundi bwari bumaze bwikukiye. Icyo kibuga kera ikaba cyahora citirirwa umugano wa Rwi rwa Gasore yarondeye independence y'u Burundi. Icyo kibuga ubu kiriho kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu myaka iheze cyari cyasubiwemo ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA risanga kitari ku rugero rwemewe. Umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi byatewe n'abantu badakunda igihugu. Yibukije ko umugambi wiwe yari ukwaka amafaranga bayasehe mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubako rusange. Yasiguye ko umuriyazi w'amafaranga y'Amarundi mu yariko yubaka icyo kibuga yabushikuye mu byara bya bamwe mu bategetsi yatashimye kuvuga amazina.
Baratomboye hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura none yatubereye umushinge wo gutanga. Umuriyazi muri abwe twagarura. Umugambi w'ubu ntitwahejeje. Abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Nimwumve urwo ruhombo raba ibyubatswe n'umuriyazi byari byagiye mu mufuko w'abantu badashika na batanu.
Ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi cyangwa ya leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Kuri uyu wa kabiri aho mu ikambi ya Mahama mu Rwanda babigarutse ko mu mbonano bagiranye n'umurwi wari warungitswe na leta kugira ubahimirize guhunguka ku bwinshi. Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko uku niko yabahumurije.
Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi we bati mbura ndabiye ndahunze mu nyuma agacayika ya yanja gacika rura ya Kongo wajambo arugira kugire mongozi ngwe bimbere ya kuresara abani nshije ngute mutoruka kumbe yesa kwikari beza hebi kwaya kushije kidyo ibyo bibazo rero turabizi benzi bari kwara buka ndani basi zero api ari mu bintu byiwe ni muze mu bitore bura matari bura matara kusubije mu byawe
ariko wabwirwa basana uko badashaka kuva kuyizima abani babiri ubaterukiye impunzi. Gabriel Usiri atwari ishyirahamwe Orikome rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga Intwari ibereye na demokarasi bibwirizwa gushingira ku igwanywa ry'abanyonora amatungo ya leta. Uko niko yabisigurije ijwi rya Amerika.
Nibaza yuko tusa n'abariko baraduga naho tukiri kure cyane jewe nofata mfate kuri mubita eshere kuvuga yuko ubusa turi hasi cyane 10 turi hejuru mfata ko tugeze nko kuri 4 twarasubiye inyuma cyane mu mwaka 2015 tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo mu mwaka 2025 hazaba amatazira igiturire kurenganya n'ibindi n'ibindi.
Iyi miriza ya President Ndayishimiye mu kubaka icyo kibuga rimaze gutuma hegeranywa muri yari di hafi atatu y'amafaranga y'amarundi nkuko ibiro byiwe byabitangaje. Umukuru w'igihugu akaba yijeje ko umunsi wahari wakazi uhimbazwa ku itariki ya mbere kwa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri ico kibuga. Kubarare ku butegetsi haraheze imyaka ibiri hafi n'igice Perezida Ndayishimiye yarashimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakura ibihano ku gihugu ciwe. Nyamara ubumwe bwa Buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu Burundi buri mwaka bwavuze ko hakira gahaze mu gisata c'intwari bereye no gutunganya imigambi, ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye kwizo nzitizi zizovaho na rijya hari ishaka no kugomba kw'abategetsi uhereye kuri Perezida byo guhindura ingendo. Eloge Ulika neza
Amerika. Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Mu Burundi ingo zirenga 330 zo mu gisagara cha Bujumbura nizo zimaze kumenyekana ko zahukanye muri uyu mwaka w'2022. Ivyo bikemezwa n'ubushikiriza manza bw'u Burundi mbere n'amashyirahamwe yigenga akurikiranira hafi ibijanye n'abahukanye mu gihugu. Inkuru twateguriye n'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomegwa na Thierry Ndayishimiye.
Mwitangazo jasuwe kuri wa gatatu n'ishiramwe gishinzwe kugwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi rimenyesha ko kibazo cyo kwahukana na cane cane mu gisagara ca Bujumbura cabaye ndanse. Ibyo bigatuma haba ubwimukira bwinshi bwo mu Kinyegero nk'uko bishikirizwa na muganga Prime Mbarukeye arongoye iryo shirahamwe.
Mu gihe risanga ibintu byo kwahukana mu Burundi cane cane mu gisagara ca Bujumbura cabaye ndanse ibyo tuvuze twisunze ibihero dufise bishyirahamwe ryacu Onestre Ton Frere byatangajwe n'inzego zibijejwe mu Burundi. Izo nzego zasanze umwaka gusa uwo mwaka nyine 2022 gusa muri meri ya Bujumbura hamaze gusambuka ingo biciye mu kwahukana zishika 336 biciye mu byo bita divorce mu makomine atatu gusa agize inka meri ya Bujumbura.
Ibyo bitigira iby'ingo zahukanye mu makomine yose agize igisagara cha Bujumbura ariyo Ntahangwa, Muhana, Mukaza muri uyu mwaka w'2022 zigera ku 336. Byemejwe kandi n'umuvugizi w'ubushinjacaha bw'u Burundi Agnes Bangiricenge. Muganga Prime Mbarubuke yarongoye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi abana mu Burundi asigura imvo nyamukuru y'ico kibazo.
Ubwa mbere nuko mu ngo zubatse hariho ubukene bwinshi mu Burundi cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura. Tukongera ko ibi by'uko abubakanye bamwe iki gihe usanga batagihana umwanya ukwiye kuganira kuyaga w'ikiyago. Iyi ndimva irikira bituma ni yuko usanga abariko barategura kubaka ingo zabo abo twita mu Gifaransa le fiance nabone batagihana umwanya ukwiye kuganira no gutunganya neza kazoza kuri urugo bagiye kubaka urwo ariko kandi abandi ugasanga bakunze kubuha cyane cyane amarezo sosiyo nyene ni ukuvuga amatelefone. Usanga bamaze kubaka na rero bashitse mu rugo bibacanga kubera batabara bivuganye ku byinshi ibibazo bishobora kubashikira mu rugo.
Iryo shirahamwe ritangaza ko iryo yongerekana ry'ibiharuro by'ingo zahukana byatumye abakenyezi batari bake nabo bafata inzira yo kuja kurondera ubuzi hanze y'igihugu baciye mu buryo bw'urudandazwa rw'abantu. Ku rundi ruhande umukenyezi Aline Manisha umuvugabutumwa akora ku bibazo by'ingo n'imiryango mu bijyaniraga iz'imisi aremesha muri Bujumbura yagarutse kuri ico kibazo.
Urugo ntirushoboka Imana itarimwe, abantu bataye Imana banki Imana banka kwihamagara mu rugo kandi iyo shefu atari Imana imanutse ngo bagire umwe ninde yo bishobora kuko bavuga ivyawe nakavuga ivyiwe. Tuje kuri plage je nkeneye kuryama reka kuvuza iradio nkeneye gutsinzira uje no nkunda bruhi ukazibona mu rugo mukigira mahiyaje hariho imiryango kuri kote yawe no kuri kote y'umugabo iciza kubiwanya mushiki w'umugabo wawe musaza wawe baje gukoranira mu rugo kwawe. Nago mba ndakubwire ko vyamaze ingo za bigisambura muramukazawe ashitse mu rugo agira kubwire ngo guponda ngo urya mugore wa nikimwenye nta nkunda nta nangaburira none mwasinyenye na muramukazawe cyane.
Ibi bya Amerika byavuganye kandi n'urongoye shirahamwe riharanira gateka k'abagabo no kugwanya ihohoterwa abakorerwa mu ngo rikorera mu ntara ya Kayanza. Nduwimana Boniface yatumenyesheje ko abagabo ari bo benshi cyane basaba kwahukana
kandi ngiye kubiraba usanga n'ibikigiri byinshi by'abasaba kwahukana ubu n'abagabo. Abagabo rero bararemerewe cyane barananitwe cyane kuko abagabo barahohoterwa ariko nta nzego na zimwe ziraboneka ngo zibarenganure zongere zibigishe imyifato.
Nduwima na Boniface asigura kandi kwa bagabo badafisa ho bavugira mugihe abagore batoneshwa haba mu mategeko barengera bityo akemeza kwa bagabo barenganywa cyane bigatuma bakora ibyo batokoze.
Icyo tuguma tunagisemerera abagore baratoneshejwe cyane ugiye no mu bijanye n'amategeko. Urubanza ruciwe rugacibwa rutunganiriza umugabo rumurenganura ubwo niruheza ngo ruje mu ngiro byihuta, ariko urubanza ruciwe rukaba rururenganura umugore rugisomwa ruhica rushyirwa mu ngiro mbere n'inzego zijejwe kubahiriza ubwo rubanza ziranyaruka cyane kurushyira mu ngiro.
Iruhande yo gusaba kwangukana hagati yabubakanye bitewe no kutumvikana, amashyirahamwe akurikiranira hafi ngo n'imiryango amenyesha ko hari n'izindi ngingo zigayitse bagenda bafata. Izo zirimo kwiyahura kugira ngo bave muri ibyo bibazo, guti ngo kwica abagore cyangwa abagabo kugira ngo baremurugwe uwo mutwaro bafise. Ayo mashyirahamwe agasanga ibyo byose bituma iterambere ry'umuryango ridashoboka kuko baba badashize hamwe aho n'umugambi w'umwe mububakanye uburizwamwo na mugenzi we. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, I Kigali.
Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaraje.
Indwara zo gufungura nabi zirabangamiye bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 5 mu ikambi za Nduta na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. James Joven niyo nkuru adufitiye ari muri Tanzania.
Ibice 18 kwijana by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye indwara zo gufungura nabi barafa hafi buri mwaka. Mu bitigiye bitangwa na muganga Tumaini Nyundo akurikira nabijyanye n'izo ndwara mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu nama yarifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi no mu baturanyi yabereye mu biro by'urongoye komine Kibondo. Muganga Tumaini yemeje ko ibyo bitigiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi atatu ashize.
Watoto 27,603 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe.
Abana 27,603 bari munsi y'imyaka 5 baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo, uburemere n'imikurire. N'icyo gikorwa abana 190 basanzwe badafise uburemere bukwiye, abandi 5,605 basanzwe bagwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire. Ku bw'icyo kibazo abana hafi 8,500 bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mfungurwa PAMU yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikaje n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiribwa impunzi zose. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe PAMU muri iyo nama.
Ni mategemea ya WFP kwamba angalau sasa watoto yenye utapiamlo watapona wanasambuliwa mapema.
Pametegekanya kwa abana bagwaye indwara ya bwaki n'izindi ndwara zose zifatiye mu kufungura nabi bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe. Ikindi twaratanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana bagwaye mu gihe PAMU idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana.
Sasa huyu mtoto hawezi kuwa ameandikia data tu kwenye kati ya mno mkali, lazima alianza na huo wakati.
Nkuko bamwe mu bavyeyi babitubwiye, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa hafi buri mwaka, n'amasoko rusange yugawe batagira aho bakura ibyo gukabukanya, gutyo bigatuma haduka indwara nyinshi zijyanye no gufungura nabi. Uretse abana n'abakuze nabo baragira ingaruka mbi mu mubiri biva bivanye no kubura zimwe mu za vitamine zisabwa mu magara ya buri muntu.
Ubwo bivanye n'isindya turya zidakwiye, izindya turya guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ari ubushaza, ubugari, nta tundi two kukaba turonka, biratuma n'umwana agira ingaruka mbi.
Uravye iminsi tumaze nk'imyaka tumaze turya ingimwe, ni kuri abantu benshi bagwaye ama estoma, bagwaye kabisa ku kubera ingorane zo kudakurakuranya ibyo kurya. Umuntu yama kuri bya bindi kuri bya bindi, ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya, mukagira nk'umunsi boduhinduriye bakaduha nk'izindi zo kurya, kuko abantu kweri ama igwara yabaye menshi ama estoma.
Bodufasha katwiyumvira ko bakatubabwira ibyo kurya nk'iripuka do kwezi turose ifu nibi n'ubushaza hanyuma tukaronka nk'umuceri n'ibiharage bakatubaraduhinduka umuntu bezo ko byadushije kugira amagara meza.
Izo ndwara zivana no gufungura nabi zituma abana benshi bo mu ntango batajya kubanza ishure, hafi biruka umwaka w'ishure utanguye bivanye n'amagara mabi bafise, gutyo bigatuma ingaruka mbi ukazoza kabo keza. Byemezwa n'ishyirahamwe Save the Children ita ku bana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Kabila simuhumuruka mana
chofe wewe ndabona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nuko mbwa ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa pa chofe kigeze kombo taxi yaje. Kombo Taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muite buri kwa kani mukayezuka hona
la benevolencia rola.
Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yagize urugendo rwabaye giturumbuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa gatatu itariki ya 21 y'ukwezi kw'12 umwaka wa 2022. Yabonanye na Perezida wa Amerika Joe Biden ashikiriza n'ijambo mu ngoro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka Kongre izo nzego zombi zikoranye. Ku bihugu byo mu Burayi bwo hagati n'ubuseruko, urwo rugendo ku mugwa mukuru wa Amerika i Washington DC ni kimenyetso kidasanzwe. Ibindi twumvirize mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Mu nzira yerekeza i Washington guhura na Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari narwo ruzinduko rwa mbere mpuzamahanga akoze kuva Uburusiya buteye igihugu cye, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yahagaze muri Polonye, igihugu kirimo kugira uruhare runini muri iyi ntambara. Ibi bitangazwa n'igitangazamakuru Euro News. Urwo ruzinduko n'ugushyigikirwa bifite igisobanuro gikomeye kuri Polonye n'ibindi bihugu byo mu karere byasengwe cyane n'abaturanyi babyo b'ibihangange mu ntambara ebyiri z'isi. Bwana Lukas Adamski, umuhanga mu by'amateka w'umunyapolonye wo mu kigo Mierosevisk Kivarisovi, yabwijwe rya Amerika ko hagendewe kuko ibihugu byo mu Burayi bwo hagati bibibona ubutumire bwa Perezida Biden kuri Perezida wa Ukraine ngo bagirane ibiganiro imbona nkubone bugaragaza ko intambara atari yashojwe ku bwigenge bwa Ukraine gusa, ahubwo yanashojwe kukureba niba amategeko mpuzamahanga arimo n'amahame ya Roni agomba kuba ngenderwaho mu kugena ibijyanye n'ububanyi n'amahanga. Bwana Adamski ati, ni urugamba rwo gukumira isenywa ry'ibyagezweho n'ibihugu byateye imbere kuva mu myaka ijana ishize no kubuza ko habaho gusubira mu bihe aho igihugu kimwe gishobora gutera ikindi kigacamo ibice tumwe mu turere twacyo cyangwa kikatwigarurira twose. Ku bihugu byo mu Burayi bwo hagati byazahajwe cyane na politiki za mpatsi ibihugu z'Uburusiya, Ubudage na Autriche, ibi ni ingenzi cyane. kubera ko bibona amategeko mpuzamahanga nk'ubwishingizi bw'ibanze ku mutekano wabyo. Perezida Zelensky yakiriwe nk'intwari haba muri Presidency ya Amerika White House no mu ngoro y'inteko nshinga amategeko Capitol. Mu Burayi bw'uburengerazuba, uru ruzinduko naho rubonwa nk'ikimenyetso ubutumwa ku isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza ubudahwema gufasha Ukraine mu rugamba ruharanira kubaho kwayo. Abakurikiranira ibintu hafi muri ako karere bishimiye kumva Perezida Biden ashimangira ko bikenewe gukomeza ubumwe bw'umuryango wo gutabara na OTAN ubwo yavugaga ku bijyanye n'itangwa ry'intwaro. Bwana Adamski ati, ibi birerekana neza ko atari Amerika gusa ahubwo n'ibindi bihugu bikomeye bya OTAN bitemeraga ko bikenewe gufasha Ukraine no kurusha uko biri ubu. Muri Ukraine, igihugu kimaze iminsi igera kuri 300 kihagazeho imbere y'ubushotoranyi bw'Urusiya, uruzinduko rwa Bwana Zelensky i Washington rurerekana umubano utajegajega ibihugu byombi bifitanye waryajwe cyane n'intambara. Ku bwa Mikola David Yuk, umusesenguzi mu bya politiki w'umunya Ukraine akaba n'umuyobozi mu kigo cy'ubushakashatsi, byari ingenzi cyane ku banya Ukraine na Zelensky ubwe ko batanga ubutumwa bushimira inkunga itajegajega Amerika yeretse igihugu cyabo muri ibi bihe bikomeye. Amagambo Perezida Zelensky yavugiye mu nteko nshinga amategeko ya Amerika ku inkunga ya Amerika kuri Ukraine ari igishoro muri demokarasi kandi atari imfashanyo, agaragaza igitekerezo gihuriweho muri Ukraine. Bwana David Yuk yagize ati, twe nka Ukraine tugomba kwerekana ko ishoramari rya Amerika muri demokarasi ya Ukraine no mu kwihagararaho kwayo imbere y'igitugu cy'Uburusiya ritanga rwose umusaruro. Uru ruzinduko rurerekana ko abaturage b'ibihugu byombi basangiye indangagaciro zimwe kandi biteguye gukomeza ubucuti bwabo. Pavlo Klimkin, umudiplomate w'umunya Ukraine, yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuva mu 2014 kugeza mu 2019 igihe leta ya Washington yagaragazaga ko ishyigikiye ya Kiev ariko ikagenda gake mu gutanga inkunga ifatika kuri Ukraine. Abona ubutumire bwa Perezida Biden kuri Zelensky nk'igipimo cy'uburyo Biden ubwe atsimbaraye ku guharanira intsinzi ya Ukraine. Uyu mudiplomate ati, kuri Perezida Biden gukumira Uburusiya ndetse ubutegetsi bwabwo bukaba bwatsindwa yabigize ibye, kandi bishobora kuzaba umurage ukomeye cyane azasiga mu bijyanye na politiki. Pavlo Klimkin yise itangwa rya misile za Patriote ikimenyetso cy'uko umubano ugeze heza hagati y'inzego za gisirikare z'ibihugu byombi. Ariko kandi uyu mutegetsi akavuga ko kuba uyu munsi Ukraine irimo kubona ibihagije byo kwifasha kwirinda bitavuze ko ari ibihagije mu gutsinda urugamba, bityo ko kazaba akazi gakomeye kari imbere.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona, turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
z'abakozi bakarorero batanga makuru ahumure